Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turigenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2017 muri siya 18 muri kumena Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'ino mwanya
rero kugira ngo abana bashike bamenyeye urwo rurimi rw'icyongereza rubagora ariko iyo bamaze kurumenyera nko nyuma y'amezi 2-3 cyusanga bariko bariga neza atakibazo.
Uyu ni umwe mu bigisha b'amashuri mato mato mu Ikambi, Impunzi na Kivale mu Buganda, avuga ko abana b'Abarundi bakigowe n'ururimi kugira ngo bashobore n'ururimi rw'icyongereza kugira ngo bashobore kwiga neza, yamara abatari bake muri bo barikora byifatamo neza nk'uko muza kuvyumva handi hato. Ariko imbere yo kubashikiriza ibyo nabateguriye mbaze ndababwire muri make ku ishamwe mpuzamakungu ONU ryasabye kuri no wa mbere abanya Central Africa kwikubita agashi bagashira imbere inyungu z'igihugu cyabo. Ivyo ngo ni mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo vya politike vyugarije ico gihugu. Ishamwe rya ONU ryongeye risaba abatanga imfashanyo mu mahanga gushira mu bikorwa imfashanyo bemeye. Intumwa idasanzwe iserukira ONU muri Central Africa, Parfait Onanga Anyanga, mu ijambo yashikirije mu rwego rujejwe amahoro n'umutekano ku isi, yavuze ko afise impungenge zikomeye ku buryo ibintu vyifashe ku banyagihugu muri Central Africa bishobora kuba bibi cyane. Amenyesha kandi ko ibintu bishobora kuyangara kurushiriza ari hamwe abategetsi b'ico gihugu batokorohereza ugutahuka kw'impunzi n'abantu bavuye mu zabo. Sentare y'igihugu muri leta ya California mu gisagara cha San Francisco hano muri leta z'umwe za Amerika yarahagaritse kuri no wa mbere ingingo y'agategekanyo ya perezida Donald Trump ijanye no kubuza abanyagihugu baturuka mu bihugu by'abayisilamu batandatu kwinjira ku butaka bwa Amerika. Iyo sentare yashashwemo abacamanza batatu yatangaje ko naho itegeko ry'igihumbi kimwe n'952 rivuga ku bijanye n'abimukira n'ubwenegihugu riha uburenganzira umukuru w'igihugu bwo gutwara igihugu no gucungera umutekano wacu, ikibazo cy'abimukira atari cy'umuntu umwe gusa. Ibaye sentare ya kabiri hagaritse iryo tegeko nyuma ya sentare y'igihugu ikukira leta ya Virginia yemeye ibirego by'umucamanza wa leta ya Maryland yari yasabye ko iryo tegeko ritorengana. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika bimenyesha ko vyiyamirije ingingo ya sentare y'i San Francisco kandi ko vyunguruje muri sentare nkuru y'igihugu bigasaba ko impande zompi uko ari zibiri zumvirizwa. Umuhari wa leta ya Kiislamu wateye akama banywanyi babo bose aho bari mu mihingo itandukanye ko bakora ibitero muri kino gihe cy'ukwezi kw'amafungo ku Bayisilamu. Uyitiriye kuba ari umuvugizi w'uwo muhari yasohoye iryo tangazo bicije ku rubuga rwa internet ku muhora wa Telegram. Ivyo rero bikaba byatewe ivyatsi n'abatari bake. Ibihugu yavuze ko bigiye kugabwamo ivyo bitero ni leta z'umwe za Amerika, Uburusiya, Australia, Irani, Iraki, Siria, Philippines hamwe n'umugabane w'Uburayi wose. Juti bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Bashobora kumva iganiro vyacu bitandukanye harimo kino iwanyu mu ntara muce ku rubuga rwa internet yacu ari wezi tata kaburungu radio yacu vewa kaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni vewa radio yacu. Ikaze ni gwanyu mu kiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe abanyeshure b'abarundi bagera ku 373 nibo muri kino gihe bariko biga amashure yisumbuye nkuko bibonekera mu vyegeranyo vyo mu gisata c'indero ku ishure ryisumbuye rya Nakivale Secondary School. Ishure ryisumbuye rimwe rudende ritanga inyigisho zisanzwe enseignement général mu rurimi rw'igifaransa. Muri abo 97 bari mu buraro bakaba barimwo abahungu 47 n'abakobwa 50. Benshi muri bo bemeza ko intambamye nyamukuru bafise ari ururimi congereza ko bavuye I Burundi bavuga ururimi rw'igifaransa yamara ngo batari bake muri bo bariko babyifatamo neza nk'uko muvyumva muri no nkuru ya Leonce Niyongabo akoreje rya America na Kival mu Buganda
abanyeshuri b'abarundi 373 nibo muri kino gihe bariko biga mu mashuri yisumbuye nk'uko bibonekera mu cegeranyo cyo kwishure gisumbuye jyana Kival Secondary School ishure gisumbuye rimwe rudende ritanga inyigisho zisanzwe enseignement général mu kambi y'na Kival muri abo 97 bari mu buraro bakaba barimo abahungu 47 n'abakobwa 50 kubiga bataha abahungu ni 152 n'abakobwa 124 ku bw'umwe mu barezi bo mu mashure yisumbuye yemeye kuganira n'iryo rya America aho bigereye abanyeshuri b'abarundi barabatera iteka
twiravye kumenya urumwe maze kurumenyera barazi urumwe rw'icongereza abandi barazi urunyankore mugabumva ushize mu nguvu cyane hariho abaronka amaboneje bafasha bageze bakigicongereza amasetifika bakayaronka baramaze kumenyera integration tumvuga nuvuga muri sanki kimeze neza cyane gose
ubona muravye ukuntu abanyeshuri b'abarundi bamenya ubona bishimishije
birashimishije cyane kuko ngaha ari na Kival hariho ama nationalite menshi ama nationalite 9 amasasinasonayitikinde ubiye kubigiriranyero abarundi baramenya cyane abarundi baramaze kwiadapta hariho abavanga bagenda bishuye agenda bakiga mu bisagara by'imbarara cyangwa ahandi no kuri babambere nakubesha babambere hariho umunyeshuri twa yigitse nyine ino akabahinda hama giye ahandi no kuri abaye wambezanye amanota meza cyane go subita ntuze first grade
ariko haracaragahaze nko kubanyeshuri bo muri kaminuza bahura n'ibibazo by'uburyo
muri kaminuza niho abanyeshuri maronkantuze icyo bita bourse atari benshi umbe muze abantu zamuze ari benshi bakira amashuri hagati kwe ntambara abaye mu Burundi si benshi baronkantuze icyo bita bourse scholarship mu rurimi rw'icongereza si benshi cyane mugabo abanyeshuri ba kaminuza no kuvuga yuko atari ko bariga cyane mugabo abakiye barimo babaye selectione mugabo rusangi tubiravye mu kaminuza na Kival isata kindi kifashe neza
Nico kimwe no kubo muyisumbuye bahitamwe guheba amashure bakaja kurondera ubuzima
ariko abanyeshure benshi baravuga ikibazo c'uburyo kituma batiga benshi ugasanga bari muhira ico kibazo co bakiriho
ikibazo c'uburyo tukiye kuyaba kirahere mugandi gishimeye cyane gose kuko igabafashwe mu mugongo no kuri bararonka sponsor ivuye mu maweni jamwamwe atari make bageze bakiga iyo sponsor izitebye mugano uko usanga benshi bakitse nkokora ugasanga bibereye mu bindi mugabo umunyeshuri agumye kwishura kiga sponsor irahari iratangwa
ubuze ko abanyeshuri bari mu bindi ni nk'ibiki bajamo
ibindi bajamo ngahaye ibyo no vuga no kuronda ubuzima barubaka bararima barorora amwe ratwara amamoto vraiment n'ukuri ugiye kubiraba n'ubwo ko abantu bari yeveye bakwaronje ubuzima
no kuvuga rero bamwe abenshi ko bahevye byo kwiga bakaja kurondera ubuzima
ibyo birahari turabize nk'abarezi turabize yuko hari abahevye kwiga bageze bagenda bakironja ubuzima bakarima bakorora hari bisagara bitari bike hari abagiye bisagara biri impande na Kival bakarondera ubuzima kandi ubona ko bakora ikimotari kandi baronka ubuzima
mu mashuri mato mato naho nyene abigisha barashima naha tabitigiri umwigisha wo mu mashuri y'intango yaganiriye n'ijwi rya America avuga ko ku mashuri mato mato 12 abarundi hose aribo benshi
mu gisata cendero uko biko biragenda mu bana b'abarundi biko biragenda neza naho hariho utubazo tumwe bagenda bahura natwo kubera ikibazo cy'ururimi wana mu Burundi biga igifaransa ino na tukigisha mu rurimi rw'icongereza rero kugira ngo abana bashike bamenyeye urwo rurimi rw'icongereza rurabagora ariko iyo bamaze kurumenyera nko nyuma y'amezi 2-3 baragerageza mu kanya gato baba bamaze kumenya uko no biba byifashe kandi cyusanga bariko bariga neza atakibazo usanga n'amanota mu bice cya kabiri abari meza cyane
umugerageje kuraba abana b'abarundi biga bo babangana gute
ni benshi ntumenye ibitigiri biri bikwiriye ariko ntibari munsi y'ibice 60% abiga kandi nibo benshi bari ku mashuri menshi nibo biga ari benshi cyane
amashuri mbega mato mato yobanganiki muri ikambi
arashobora kuba ariho nk'amashuri ashika ku 12 mu nkambi yose
aho hose abarundi nibo bagenda baba benshi
aho hose ariho aho usanga abarundi ari bo benshi kandi amashuri menshi abarundi nibo benshi
gushika ariko abo bikigoye kuruta ni banyamwema abenshi muri bo haba kuba mu yisumbuye canke ku mato mato ni bariko bariga bafise ikibazo cy'uburyo bwo bashoboza kugura ibyangombwa bikenewe ku mubiri wabo usanzwe ukarirwa cyane n'uruzuba hakabamwe n'amarode bafasha kubona neza iyo bari mu isomero kuri ibyo nkuko bivugwa na bamwe muri abo banyamwema haza hiyongera ko ikibazo cy'umutekano wabo Leonce Niyongabo inakivari muri Uganda ijwi rya Amerika
Harakoze Leonce Niyongabo mugiye kuri no wa gatanu hazohimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwana munyafrika barongoye amashengero n'abadini basaba abajeje igihugu cy'u Burundi ko abana barenga 180,000 bananiwe n'ikibazo c'igice cambe t'ishure nshingiro kibaha uburenganzira bwo kubandanya amashure mu mwaka uheze ku rwego rw'igihugu bo kugurirwa imiryango kugira ngo bashore kubandanya amashure yabyo yabo ivyo babivugiye mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Diane Ndonse abatwakirire muri studio ibujumbura
dutangure twakira abatumire bacu duhere kuri mwebwe Patiri Kazitonda Jean-Marie murongoye ibiro bijejwe amashuri ya Kiliziya Katolika mu Burundi turabaramukije
ndabaramukije cyane
turaramukije na mwebwe Pasteur Setinkeshimana murongoye isengero Eglise Sainte Internationale de la Pentecôte turabaramukije mwebwe
turabaramukije
twakire kandi na Renova Nitunga murongoye ishirahamwe Ayon Pitié de Lui tumugirira impuhwe rimwe mashirahamwe yitaho ineza y'abana mu Burundi turabaramukije na mwebwe
ndabaramukije cyane
twibutse abatwumviriza ko bumviriza ijwi rya Amerika uyu munsi tukavuga ku ruhara rw'abarongoye amashengero n'amadini mu guharanira agateka k'abana ahanini tugahagarara kuri aba bana barenga 180,000 bananiwe mu ishure shingiro ku mwaka uheze duhere kuri Patiri Kazitonda Jean-Marie mwebwe Ekleziya Katolika isanzwe ishigikira cyane mu bijanye n'indero mbega abo bana uno munsi muri ko mukora iki kubgwabo
murahuze cyane jewe rero mbere ndabakenguruke cyane gose nibwo bwa mbere nje ngaha muri studio kugira tuganire ikibazo nk'ico nankunda gukurikirana na ibiganiro byanyu kandi biza afisi interano nini cyane gose muri aka karere bibafasha kumana inka zose ndabashimiye rero nshimira ni radio nyene kuko irafasha muri byinshi rero ikibazo mumbajije ni ikibazo kijanye n'uruharagwa Ekleziya Katolika kuko niyo nserukiye mu ndero y'abana dusanzwe dufise mbere n'amashuri atari make muri iki gihugu ni menshi cyane gose nsanzwe jewe njejwe amashuri yegame Ekleziya Katolika kandi mu bantu bakurikiranye cyane gose bizaje na bise ngo reforme fondamentale jewe narimwo je nabikurikiranye mu nama nkuru nkuru baradushiramwo nsanzwe ndi mu rwego ngira rubitegura bimwe bimwe byahuriranye rero n'ico bise ngo ecole fondamentale havuze ko byinshi sinovuga byinshi mugabo havuze ko byinshi ico natangura kuvuga nuko ari umugambi mwiza abatabibona nuko vyategerezwa kugenda kuyuko indero y'ugwaruka indero y'abanyeshure bacu ijana naho tugeze ijana nibihe ironka ikibanza muri kano karere turimwo uravye abandi aho bageze ibihugu duhana imbibe ni nubumenyi n'ubuhinga bugezweho tutari dufise vyarabonetse cyane gose yuko abanyeshure bategerezwa kubandanya mugo nabandi batari bake batabandanya nuko biri
ngira two hijambo gatoyi Renova Nitunga arongoye ishirahamwe tumugirira impuhwe ico gitigiri cabo bana barenga 180,000 nta makenga bateye
z'ukuri ibintu byose bishasha murabizi mu kindi ravanga mu hindi mushashe tera mabavu ikintu cyose gishasha kije harabo gihitana nabo nabagihagije ingorane mu ntango baravuga ko intara yose cyangwa komine yose izogira umuga ishuri y'imyuga izoshobora kubakira ugaje nk'aje mu ntara mvukamwo sitsiko niko ndo yivuga hari ama 16 na 16 umengo nta ishuri nimwe ry'umwuga dufise uko n'ukuri abo bana bashitse mu misozi mu mihana uyobegwa ko basubiye kuba abungere canke abarimyi canke bazoba incabwenge igihugu gushaka kubikorako twebwiriro biradutera makenga cyane tukibaza tuti iyaba abashizeho uwo mugambi bari yumvirije abo bana cyo bazore baba twebwiriro tukavuga tuti muri kino gihe turiko turegereza umunsi mukuru w'umwana mu Bunyafrika tariki 16 z'ugatandatu ku mwaka utashe abo bana nabo umuntu yokuyumvira kwiki yobategurira iki twebwe turafite tubiyumvira ko
ego eka duhijambo Pasteur Setinkeshimana namwe icyo mufise muvuga kuri abo bana kuri ibyo Renova aje kuvuga
murakoze ku mpijambo ariko hano ndafise ikibazo ngomba mbaze mu kwishura nzo ndiko ratanga inyishu mbega iyo uwo mugambi witwa fondamentale utaza abana bamwe bahora bakora ku mwaka wa gatandatu ntibayobegwa nibaza inyishu barayobegwa hayobegwa bangana iki bari benshi je nabaye mwarimu mu mwaka wa gatandatu Shure nigishije ko yari maze imyaka irenga 10 itamenyesha umwana numwe. Ubu rero nagomba mvuge yuko ko ariko baratwumviriza batahure neza yuko ikisi kibazo gishasha ni kibazo cari gihasanzwe. Gusa uno munsi nuvuga ko mbere washaka kubwanje ndanezerwa ko abana ubu 180 bagarukiye mu gicenda.
Pastor, mukiri ngaho tubaciriyemo.
Yego.
Nivyo abana barigeze kuba bayoberwa.
Yego.
Bari mu mwaka wa gatandatu nige amashure amakoreje atari bwaze amakoreje komino yo mu makomine hariho nabikorewe twabo bagwijije amashure nibaza ko ari mu ntumbero gukemura ico kibazo c'abana bayoberegwa cyane mu mwaka wa gatandatu
nivyo nyene
yego
n'uyu munsi kandi imigambi irabandanya ni ibintu twa tumenyereye abana bari basanzwe bayoberegwa kandi kibazo baca bajahe baje mu mihana bakabiyo kandi banafise n'ubumenyi bubayabaye abu bahubwo tunovuga nti nakarusho ni ntambwe twateye ku umwana ananirwa fondamentale amaze imyaka 9 ku ntibishuri nuko uvuga amaze kwisononura
abanyeshuri umwaka uheze ntituyigereranye n'ukumbura ubu mwaka ugiye gutangura n'uzokurikira ntibizobaco kimwe mu mwaka uheze hategerezwa kwimugwa abanyeshuri bari mu w'icumi no mu w'icenda iyo migwi ibiri bararenga ibihumbi 216 mufatanije abanyeshuri ibihumbi 216 tukaba twaragerageje tukagwana murumva ni benshi twaragerageje ugereranije n'ico gitegere cyari kigoye byari bigoye ingene turonka izo bibanza aho biga mugabo ikibazo cucu kirahari yuko abo banyeshure batari abanyeshure batabanije abanyeshure kandi atari abanyagihugu ndakivuga bo muramba barira atabararimye abarimye ubungire none kumbunumenga bamaze kwikeka ko ari arabakozi ba leta nimwe tukivuga ba fonctionnaire none bazogira iki nibande icambe twe ku ruhande rw'iwacu twarakibwiye abepiskopi bose munama y'abepiskopi katolika imigambi dufise ngiri tutangura umwaka uwo nyene ukurikira yuko turondera n'ubuzi bwabo bifatiye ku myuga nyene ndazi neza ubwa mbere nk'umurundi ariwe wese nta wororera ngana
atakara ego reka turi jambo gatoyi urenova arongo ishiramwe tumugira impuwe ngira yari yavuze ko nabo bafite ico bashobora kubafasha mwebwe mutegekanya kufasha iki abo bana
bisanzwe nkuko babivuze abagize umugambi bari kwiyumvira nkuko pateje kwivuga ndanezerewe ko Ekleziya Katolika iri kirabisha mu ngiro kandi niyabishaka izo bikora kuko isanzwe ifise ngene yiteguye izo bikora ama nkuko patereje kwivuga nsa nkuko ngira nsubire mu byo yavuze ko nsanze imigambi afise twige turiko turabigisha ingene nkuko mu 59 kwa gasore yigize kutubwira ati hari ko commerce ntonya ubudandaje buhereye ku mutahe mutonya tugafata nk'umugu w'abana tukababwira ati okay ko mu mucuruzi ibi muramutse ko nk'abana bacuruza amazi ku mabarabara urumva baje abana barasuzuguritse nta kundi tusubije kuba tubasubije hasi mugo nico bashoboye turiko turiyoroganzira kugira turondero tubaho umutahe ndee bashaka korora impene canke ingurube canke udukwavu canke inkoko mugabo ntaje kwirirwa yicaye hariho bya by'amarigaro sango ngo ndindire umuntu angurira ikinye canke azongurira agashati tugomba kubigisha ubundi buzima batari biteguriye no kuva guhera ku mutaho dufaranga dukenya mugabo tuyabahe kandi tuzobafashe tubabafashe ndine baye basubiza ningurane mugabo batazogumya kandi azosubiza atanyungu niko turiko tubitegura twe kandi bamwe twaza twatangiye kubafasha hari abatanduye
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ego kuganya muvuze ngo no kubasubiza hasi ni kuvuga mufatiye kuki
nafatiye kwera nkuko nabivuze mu kanya twebwe muri Eyon Pitié de Louis bajya abana ntituna tubashira ntitubashira mu bantu bize kuko ntafise urugero rwo kuja mu bantu bize kandi ntibashobora kuja kurima cyangwa kugazura imyonga ko imyaka 9 yaheze bari ku ntwe y'ishuri bakavuye atakarifikasiyo bafise atabumenyi bafise ubu rero twe tugatubafasha jere no bashamo abantu bize gusoma no kwandika arambara pastori naho yabize kujya gukuraza imyaka kuva mu mwezi wa 10 nta kintu kinini bona cyo batuma nkuko yabize avuye hano kaje mu Rwanda canke mu Buganda biramugizomugora
umuntu yumvirije ukumva yuko nimba ashobora gushika kuri ugo gwego hama kaca yitwa kumengo yasubiye hasi yumvikana yuko abari inyuma nabo bashobora gucika intege barepfo ntibashike kuri ugo gwego abandi bashitseko
ibyo byo zeka ndabivuga ntabijye umunwa ubunye abana benshi ntibagihurumbira amashuri kuko nko ku musozi benshi bavuze ati nako nanaka yagiye akashitse mu cinano agaze aje turagirana impene Chati rero ni mu ntumbero ko mufasha kugira ntacho ntiyihebure aronke ingene ashobora kwigurira gashati canke
ikuvuga rero icari kibereye cari uko abo bageze kuri ugo rwego bakwiye gutera intambwe kugira ngo batere batere n'intege n'abari nyuma yabo
nibyo muri Lyon Pitedor twavuga twari twifuza kuko iyo umuntu amaze kugira intambwe akaduga hejuru ugacusanga gumyeho canke asubiye inyuma wari nyuma akamurengana kenshi urakunda guca intege twari twifuza tuti nkuko Patria bivuze nibaza ko nabo muri leta bazobigerageza barabana kuko umugambo wabo umugambo gitangura urafise abo uhitana bikabi abo bana ntibare kuhebwa uko nkuko Patria bivuze nizere ko bazobikora na pasteur nibaza ngo barafise uburyo bashize umugambi je nifuza ko abo bona bo fashwa kumbure bikazoja biragenda bukebuka mugabo ntihagire abana bihebura ati naho nize mugangereza mu 9 ndi giki nta diplome mfise nta certificat
turibagira yuko iki kibazo ari ikibazo technique kijanye no kugifata nkagwawe ukifata nkagwawe kandi ukiraba muri kazoza ico rero nashaka
nane umbere ya kino kiganiro namwe unumusi
je nashaka ico kintu tugende tucumvikanye ko indero kirazira yuko uyi uyiha akacu gato uyihaye ako kantu gato uyuganiye mu gakono gato uzubuvyije byose ko reforme yaje ico no vuga yaje kumbure mu ngorane kumbure ntitwiteguye bikwire niko no kivuga ntawo gihisha ni nkujya ku mwana avutse ataragera anamva prematire umwana avutse ataragera rero siwe bata umwana avutse ataragera ucu mwakira hubwo ukamususurutsa ukamuvuka ukamuha ibikwiriye kugira niyagera gukomera nk'abandi azokina umupira nk'abandi azoyambara nk'abandi ico ndiko ndavuga rero reka twese tuyakire tugire gwacu hama uhumwizero abarundi n'abarundi kazi yugo bishoboka yuko dushobora gutera imbere nivyo kuri
yego
ashaka mushamwe yon pitié de lui yanagita kabana nashaka guhera ku karorero nyako kwa patiri asanzwe ari arongoye bya nyigisho muri eklesia yari muri uwo mugwi nagira mfate kwa karoro atanze umwana avutse taragera avutse giturumbuka mugabo iyo reforme ntabwo yabaye giturumbuka maragiye mu rugo murayumvira umubyeyi atwara inda amezi 9 muri amezi 9 umubyeyi ari kariyumvira ati mwana niyavuka nzomufasha gutya muri ico gihe twebwe byari kuba byiza cyane turakunda natwe imigambi turakunda reforme canke ibyiyumviro bishasha mugabo harabaye igihe cyo kwiyumvira iyo kuri twebwe iyo amashuri yimye ugatezwa kwakira abo bana nahato amashuri canke hane hantu centre professionnel kubakira kugira shure ku mubandi yari byari kuba abo 2008 bari kubona ko batagishoboye kubandanya amashuri bashobora kuja mu mashuri y'amakomine y'imyuga byari kutunezera ariko bitabaye ko rero nta kunde katufata nko patrage kubivuga mugabo natwe tukavuga tuti leta unye n'abandi bose bajejwe iby'indero nibi kuko kuri twebwe naho yo umwana umwe adashoboye kubandanya uko abandi bari ko barabandanya uwo mwana aratubabaza twe ntiduharira kugitigira dora kuri umuntu yabuze uburyo bwo kubandanya akaba kariyeri yo canke iby'amashuri byo bigahagarukira ngaho kuri twebwe rero byare kuba byiza arose handi hantaja kuko iby'amashuri murabizi amaze kumara iminsi umwaka canke ibiri ari muhira adafise umuntu ariko aramufasha asubira nibyo yize arabiyoberwa kandi asura kuba babashomeri beshi canke akamunyumuka dosanga arabaye bisuma canke byarayangaya hatumbereye aho akaba ikintu ruva mu Faransa akaba charge pour une société rero twebwe twaravuga tuti haregeze ko nkuko aje kubivuga patiri icihuti kubu unye ni kugabanya ico gitigira icishomere mu kurondera uburyo bwo tumugwaruka ubwo ari bwo gose umwana ashobora kuvuga ati nanje ndashaka kwigurira iki kintu cyangwa ndashaka gukora aka kazi ndashaka kuja mu higanwa ariko igihugu aho kiri nta numwe atahazi dusanze tuzi nakazi ko yajiriza by'impamya ushobozi zikomeye akomeye abo batanazi bizogorana ariyo mpamvu abakozi b'Imana bari hano barava yuko bikwizera kutagira ibikorwa no kwizera gupfuye naganda basabe hagati izo uwo mwizero baduhaye ibikorwa birushirizeho canke be byinshi gucyo igihugu cundi gishaka gutera imbere handi aho kizoguma gisubira inyuma ugenje naho kiri uno munsi muzereke iterambere
patiri yabivuze yuko bariko baragerageza kubafasha mu kubahindera mu buryo bwose kandi mukurindira yuko na leta ishira mu ngiro ibijanye n'aya mashure y'imyuga
leta ikora imigambi itumanye gihugu batera imbere itarenga 20% 80% nabo nyene ubuzi naba n'abanyagihugu twibwe ikibazo dukwiye kugira icacu ibi biriko birakogwa ibi biriko biraba bikaba bikitirirwa abarundi ntivyitirirwe leta ko leta azogera igihe igende ikishinguramo karenge ibintu bisigara bikogwa n'abanyagihugu natwe bwacu nagomba rero ncendangiza nsaba leta y'igihugu cy'u Burundi yuko aba bana bayobegwa fundamentale batuca baba abantu umenga ivyabo vyo kuzokwiga amashuri ngo barangize baminuze birarangiye hoshigwa ama programme no yita programme de sauvetage aho yiga umwuga ariko kandi afise n'uburenganzira bwo kuzobandanya amashuri abishatse akazoheza kaminuza numva ico no gitsindagira padi numvise ko arimo ategura imigambi ndibaza ko nabajejwe ndero mu gihugu ariko baratwumviriza abantu bananirwa fundamentale ntibakuri kwitwa ngo birarangiye byo bagira ko ningaruka muri mu mibano aho bavuga ati twebwe iwacu ngo twaciriwe kwiteka
ego Patrick Azitonda Jean Marie mwebwe mwavuze yuko mwari muri commission ijejwe gutegura ibijanye n'ishure shingiro
yari commission ijejwe kuraba abanyeshure n'igitigiri c'abanyeshure boja muri poste fundamentale kuko yari mashure yari imigwi ibiri deux cohortes abari hejuru chumi na hajeje uwichenda tukaya mgeni boja mwini posto fundamental hugenda wanga niki wugenda gute iwikene weni iwi
awana bayo weku mengu basana hali wichibga mubijanya nindero mubijanya nukubandanya mashure unomusi na kajango wa shumura kusua kuronga kukushua kubandanya za mashure mumashure habi kore rutu kwa hapo
icambe nshaka gushima nukuri je nashaka gushimira ingingo ziko zirafatwa ntawo canka nukuri yuko ayo mashuri yabigenga nayo yoshira imbere gose ubumenyi agushira imbere amafaranga ariko baraca ico rero ndabona ko agihagurukiye cyane gose ati twerekije muri ko muri igisha twerekije ngene muri ko muramenyesha twerekije amanota mushitse twerekije ngene abanyeshuri bamenye kugira amanota batashika mvuga ati ishuri turayifuta murazye nabi n'ico ndagishije igihe nukuri nkuko mwe kwivuze rero je nashaka kubashige ku rundi ruhande byo bavyiza kugira ngo aba bana bahakwa kwikeka yuko babuze umwizero barabataye ntawa bataye leta ishobora kuvyiga sindiko ndavugira leta mugabe ko ndayihanura kuko ndiko ndashigira icyumba cyiwanje byo bavyiza je ndikeka babugururiye babonye ati amashure yabigenga arafise formasi ikwiriye afise niveau ikwiriye babahaye uburenganzira mwe bamwe karaba bakavyiga bati arashoye kubandanya bagafatira kuvyo bokwiga nyene kugira ngo ntitugume dufise imyidogo myinshi mu banyagihugu abana bashoye kubana kuko ari bashoye kubana yatukuri ashobora kunanirwa n'igihe kibazo kandi yavuze umenye bukwiriye zanicho bibonetse agace gatoya akugi gatoya yuko ababishoboye cyeso ni vola babona Alexe ko le prive nkeye bakazerekurira zikakira bamwe bamwe bashoboye kugira umuntu umbe yuko duteze imbere indero y'abanyagihugu kandi mu ntumbero yuko dukura imyidogo myinshi mu bavyeyi aba ariko barahunga baje mu bindi bihugu nabo nyine babone bagarukana umwizero yuko igihugu cacu dufise ibintu bitonze kandi je ndemeza ko bizoba
ego murakoze reka turangize kino kiganiro tubashimira Pasteur Setinkeshimana murongo isengero Eglise Sainte Internationale de la Pentecôte turabakengurukiye
nanje ndabakengurukiye
turashimiye namwebwe Patiri Kazitonda Jean Marie murongoye ibiro bijejwe amashuri ya Ekleziya Katolika mu Burundi
ego ndabakengurukiye kandi ndabashimiye kubona mu madutumiye
Renova Nitunga murongo ishira hamwe Ayon Pitié de Lui tumugirire impuhwe rimwe mu mashira hamwe yitaho ineza y'abana mu Burundi namwebwe turabakenguruke ku mitavye ikiganiro
nitwe tubakenguruke cyane ijwi rya Amerika rirafasha mu iterambere n'umundero ntunge kubashimira natwe
twibutse abari ko baratwumviriza ko twari ko tuvuga kubijanye n'uruhara rw'abarongo y'amashengero n'amadini mu guharanira gateka k'abana aha tukibutsa ko itariki ya 16 z'uku kwezi ari umunsi wahariwe agateka k'umwana w'umunyafrika Diane Ndonse na indemeshije kino kiganiro ndashimiye mwebwe mwese mwari muduteze amatwi ku ijwi rya Amerika
reka dushimire Diane Ndonse twongera dushimira na mwebwe mwari ko muratwumviriza nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika ariko imbere yuko dusezerana tubutse yuko kuruno tubabwire murantunga iko kuruno wa kabiri u Burundi buriko rifatikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe abagendana ubumuga bwo kuruko babitabanyamwema ku rwego rw'igihugu uwo munsi uri kuhimbarizwa ku mugwa mukuru i Bujumbura no munsi rero ushitse mu gihe ari abanyamwema batari bake mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi muri kahise bishwe abandi bagahohoterwa bahogwa urukoba rwabo yamara abarongo ishamwe rihurikemwo abanyamwema bavuga yuko amateka yabo ariko atera aje imbere ico basaba ngo nuko boserukirwa mu nzego kugira ngo bashobore kuza barashikana imbere ivyo bifuza yakoze Macdidi ya Bero yashikanye amajwi ayiwanye ari kumwe na ingenieur Diane na Hazuma ari kumwe kuri micro tuzosubire ejo nkaho twahereye mugira umunsi mwiza mu banyi no mu vyanyu.